nkuko bimenyeshwa na bukuru Marcelina mustaneri wa komine Nyabitsinda iyo grenade yatewe mu gihe cy'isaha zitatu z'ijoro ikaba yatewe mu rugo rwitwa Jean Claude Misaga ba ku mutumba wa Gatare Gasenyi hafi isoko irahitwa Imuhazi mustaneri bucumi Marcelina amenyesha ko mu gihe umuryango wa Jean Claude Misago wariko urafungura ivyo mwijoro bitegurira kuryama ariyo grenade yabagwamo
iko byagenze hare masaha 3 hanyuma twumva grenade iraturika turondera he turi kirere bisa turaraba hari ibihe 5 metre yaho nsanze no hanyuma rero tubanze dusanga byabereye mu muryango witwa Misago acahita Imana bagiye umwe yitabye Imana ashitse ku ivuriro ritoya ry'Imuhazi ubundi bamaze kumutransfera bakamujyana Kinyinya hanyuma bamuca mu rungi kikanira mu gihamagara undi mudamu asese n'uruyoya yarashoboye gushika ikibuye ari mu bitaro umwe yari umusore w'imyaka nka 18 ubundi yari umwana w'umukobwa w'imyaka nka 10 umubyeyi waho nawe nyine ari mu bitaro yitwa uwo mudamu yitwa Ndayisenga Joseline mugore wa Misago
musitaneri wa komine Nyabitsinda ubucumi Marcelina avuga ko atoshoka avuga ico uwo muryango woba wazize kuko ico gihe na serugo atari bwataye ko yaragiteramiye mu kabari ubucumi Marcelina avuga ko amatozo yatanguye kugira ngo bamenye abo babakoze ico gitero kwa Jean Claude Misago abagabo babiri bakaba bafashwe kumvo z'amatozo
bara abantu mumenyereye mu karere canke bara abantu bameze nk'abashasha
harimo umwe mushasha mu butwa twitete muri ayo masaha bari ko barahatemberera ava mu Kayanza ubundi yari umenyerewe muri aho mu karere mugabo ntiyarazwi neza oya ntiyarazwi neza yarazi nk'umuntu ashobora gukora ikibi canke akajya misiyo y'abantu akabagirira nabi
Edouard Mukoko komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rwigi aremeza ifatwa ry'abagabo babiri bikekwa kuba aribo bakoze ico gitero umwazwi ku izina rya Sinzumusi Alexi akaba asanzwe ari mwene se wabo wa Misago Jean Claude nyene gutegwa hamwe na Abraham barutwa nayo mu gipolisi bakamenyesha ko ku nkuru bamaze kuronka vyoshoboka ko uwo muryango wo wazize indyane z'amatongo mu gipolisi bakamenyesha yuko uretse inzoga ziyayura umutwe zinyobwa muri iyo komine nka Kanyanga na Murakajari ahandi ngo iyo komine yari isanzwe itekanye mu Rwigi Fidel D'Antoine Nsabimana ku bw'ijwi ry'Amerika.